Ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abitesalonike. Abitesalonike ba kabiri, ikigabane cya mbere. Pawulo na Siluwano na Timoteo turabandikiye mu ishengero ry'Itesalonike, bari mu Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bibe muri mwebwe.
Biradukiye kwama tubashimira Imana, bavukanye nk'uko bikwiye, kuko kwizera kwanyu gukura cyane, n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Icyo gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'Imana, kubwo kwihangana kwanyu no kwizera mu guhanwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza.
Icyo ni ikimenyetso cyo guca imanza kw'Imana kugororotse, ngo muzokwemererwe gushika mu bwami bw'Imana. Ubwo namwe mubabarizwa, kuko ari bigororotse ku Mana kwishyura amarushwa abayabatera no kwishyura mwebwe abayaterwa kuruhukana natwe, aho Umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika w'ubushobozi bwiwe hagati mu muriro waka, yishure guhorwa batamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu. Bazohanwa niko guhona kw'ibihe bidashira kuva mu maso y'Umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe, aho azozira gushimirwa mu bera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa ku bw'abamwizeye bose, kuko intahe twashinze muri mwebwe yemewe.
Nicyo gituma tubasengera iminsi yose ngo Imana yacu bemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu, kandi ishikisha ubushobozi cyiza cyose munezererwa n'igikorwa cyanyu cyose kiva ku kwizera, kugira ngo izina ry'Umwami wacu Yesu rishimagizwe muri mwebwe, namwe mushimagizwe muri we, nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'ubw'Umwami Yesu Kristo buri.
Abitesalonike ba kabiri, ikigabane cya kabiri. Turabinginga abavukanye kubwo kuzoza k'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzokuranirizwa kuri we kwacu, ntimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'imwemu canke n'ijambo canke n'ikete rimeze nk'irivuye kuri twebwe rivuga yuko umunsi w'Umwami wacu ejeje gushika.
Ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwa kureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishugwa niwe mwana w'ukuranduka, umugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cyose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana.
Nimwibuka yuko nababwiye ivyo nkiri kumwe namwe, kandi none murazi ikibuza kugira ngo azohishurwe mu gihe ciwe, kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari uwubibutsa ubu gushitse igihe azokurirwa. Niho wa mugararije azohishurirwa, umwe Umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka kukuza kwiwe. Ukuza kuba mugararije kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye kuri bose bagahimbari guhugabitanya batsibwe n'urubanza.
Ariko abavukanye bakundwa n'Umwami wacu, biradukwiye kwama tubashimira Imana, kuko uhereye mu bihe bya kera Imana yabatoranije ngo muronkere agakiza mu kwezwa na nkwemu no mu kwizera ukuri. Nivyo yabahamagariye, ibahamagarishije ubutumwa bwiza twajejwe, kugira ngo muhabwe ubwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo.
Nuko bavukanye mushikame mugume ivyo mwashikirijwe mwigishijwe, ari vyo mwigishirijwe mu majambo canke mu ikete ryacu. Ariko Umwami wacu Yesu Kristo bwiwe n'Imana Data twese yadukunze ikaduha kwirurwa imibabaro guhoraho, bo n'ivyizigiro vyiza biheshwa n'ubuntu bwayo, babirure mu mitima yanyu bayikomeze mu gikorwa cyose ciza n'ijambo ryose ryiza. Abitesalonike ba kabiri, ikigabane cya gatatu. Ibisigaye bavukanye mu dusengere, ijambo ry'Umwami wacu ryamamare rishimagizwe nk'uko biri no muri mwebwe,
kandi dukira abantu babi badadika, kuko kwizera kudafiswe na bose. Ariko Umwami n'uwo kwizigirwa niwe azobashinga neza barinde wa mubi, kandi twizigiye Umwami ku vyanyu yuko ivyo tugeze mu bikora kandi muzokwama mu bikora. Umwami arongore imitima yanyu ayerekeze ku rukundo rw'Imana no kukwihangana kwa Kristo.
Ariko bavukanye turabagira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira umuvukanyi wese w'umunebwe cyangwa adakurikira ibyo mwashikirijwe natwe ubwanyu murazi ingene mukwiye kutwigana kuko tutari abanebwe muri mwebwe ntitwari ibyo kurya by'umuntu n'umwe ku busa ariko twagira ubutame n'ubucumukure dukora ku murango no mu ijoro kugira ngo ntitugire umuntu muri mwebwe tugora si uko tutabyemerewe ariko no kugira ngo tubabere icyitegererezo ngo mutwigane kuko tukiri kumwe namwe twabageze iki umuntu wese niyanka gukora ntakarye kuko twumvise yuko ariho bamwe bo muri mwebwe bagenda basaragurika bama bineganegera bakita mu bitabakwiye ariko bameze batyo turabagira tubahanura kubw'umwami Yesu Kristo gukora ibikorwa batekereje babone kuri ibyo bironke ubwabo
ariko mweho bavukanye nimurambirwe no gukora icyiza nihagira umuntu atumvira ijambo ryacu ryo muri iri kete mumwitegereze nimufatanye nawe kugira ngo amaramare ariko nimumwiyumvire ko ari umwasi wanyu ariko mumuhanure nk'umwana wa so
kandi umwamenye n'amahoro bwiwe yama baha amahoro ibihe byose uburyo bwose umwami abane namwe mwese uku niko gutasha kwanje Jewe Pawulo kwanditswe n'ukwanje kuboko nico kimenyetso mu ikete ryanje ryose niko nandika ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bane namwe mwese.